Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Fidèle Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru yo kuri isaha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare batatu ba leta bishwe barashwe n'abagwanya ubutegetsi baba Mayimayi, bakomeretsa abandi batatu igihe bari mu ngwano igenewe kugarura inka zirenga 300 zanyagiwe mu gisagara cya Baraka kiri mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko.
Ingabo za leta zitagerageje kubirwanira ntizashoboka, kugeza naho ingabo zapfuye za leta rero tugasabisha imbaraga bari bakoze zo kudutabara n'ubundi ntibadufashe, ziriya nka zagiye zagerageje kwimira mu masoko.
Uwo ni umwe mu banyagihugu banyazwe izo nka n'abo bagwanyi baba Mayimayi. Mu Burundi ejo ku munsi wa kane no ku wa gatanu azokorana inama rukokoma idasanzwe yo kunagura ubutunzi bw'igihugu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare batatu ba leta bishwe barashwe n'abikekwa ko ari abagwanyi ubutegetsi baba Mayimayi mu gisagara cya Baraka kiri mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishinzwe ivya nuclear, Rafael Mariano Grossi, azoja muri Iran mu ndwi iza mu gihe ico gihugu kiriko congera cane ubutare bwa uranium iyunguruye. Afghanistan igabisha Amerika ko idahagaritse ibihano vy'ubutunzi yafatiye ico gihugu ngo yongere irekure imiliyaridi 9 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu bazohunga bazoba benshi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, yatanguye urugendo rwiwe muri Kenya avuga ko ibibazo bibangamiye demokrasi birimwo ruswa n'amakuru atariyo. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru wa AIEA, ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ishinzwe ivya nuclear, Rafael Mariano Grossi, azoja i Tehran mu ndwi iza mu gihe Iran iriko yongera cane uranium yunguruye. Thomas Kamilinda dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Rafael Mariano Grossi azagera mu murwa mukuru wa Iran kuwa mbere utaha. Azaganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Hossein Amir Abdollahian n'umuyobozi mukuru wa gahunda ya nuclear ya Irani, Mohamed Islami. Azabasaba kwemerera umuryango ayobora gusubukura ubugenzuzi buharaho kuri gahunda ya nuclear yabo. AIEA ivuga ko Irani yajyangiye gusubiza ibyuma bya kamera bifata amashusho mu kigo cyayo kiyungurura uranium cya Tesa Karaj hafi ya Teherani, kimwe mu byo Irani yemeye ku itariki ya 12 y'ukwa cyenda gushize ko bigomba kugenzurwa ku buryo buhoraho. AIEA irega kandi Irani kwirimo yongera cyane uranium iyunguruye ku rwego rwo hejuru. Mu cyegeranyo yashyikirije abanyamuryango bayo uyu munsi, yemeza ko Irani imaze kubika kilogarama 17.7 bya uranium iyunguruye ku kigero cya 60%. Mu kwezi kwa munani gushize yari ifite kilogarama zayo 9 gusa. Abahanga mu bya nuclear bemeza ko byoroshye cyane kongera kuyungurura bundi bushya iyi yo ku rwego rwa 60% kugira ngo igere ku rwego rw'iyakora intwaro kirimbuzi bombe atomique mu Gifaransa.
Tugushimire Thomas. Afghanistan igabisha Amerika ko idahagaritse ibihano vy'ubutunzi yafatiye ico gihugu ngo yongere irekure imiliyaridi 9 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu bazohunga bazoba benshi cyane. Diane nini nahazwara bandanye inkuru.
Mwikete kiugururiwe bose umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Afghanistan n'ayandi makungu, Amir Khan Mutaki yandikiye inama nshingamateka ya Amerika, yasiguye ko ibihano Amerika yafatiye Afghanistan bitononye iby'ubutunzi n'imitahe gusa, ahubwo vyanagize ingaruka ku banyagihugu baharurwa mu miliyoni n'imiliyoni bakeneye gufashwa vyihuta kandi babayeho mu mwiheburo. Iryo kete ryashizwe habona uno munsi kuwa gatatu n'ibiro vy'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Afghanistan n'amakungu, ryasohotse mu ndimi nyinshi ziri mu icongereza. umushikiranganje Mutaki muri iryo kete akaba yashimangiye ko kuva mu kwezi kwa munani abatalibani bafata ubutegetsi icuka cha politiki n'umutekano vyifashe neza muri Afghanistani kunagura ubutunzi ari vyo gusaba ikigoranye. Ikibazo c'ubutunzi uwo mutegetsi akavuga ko gifise imizi mu mfashanyo Amerika yahagaritse gutanga muri Afghanistani n'ibihano vyayo kuri ico gihugu. Abatalibani muri iryo kete bagasaba Amerika bashimitse guhagarika ibihano no kongera gufasha Afghanistani ataruko amakungu, bakavuga ko yo kwitega ubwinshi bw'impunzi sikomoka muri ico gihugu.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatanguye urugendo rwiwe muri Kenya, avuga ko ibibazo bibangamiye demokrasi biri mu ruswa n'amakuru atariyo. Diane Nini nahazwe arabandanya inkuru.
Urugendo rw'iyo rwa mbere muri Afrika yo munsi ya Sahara, Anthony Blinken yarutanguriye Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya, akazorubandaniriza muri Nigeria, hama arusozerere i Dakar ku murwa mukuru wa Senegal. Ibiganiro azokorana n'abategetsi b'ivyo bihugu bizoba bishingiye ahanini ku bibazo bijanye na demokarasi, ihindagurika ry'ibihe n'ikibazo c'akajagari n'umutekano muke biri muri Ethiopia no muri Sudani. Ervin Masinga, umwe mu bakozi bakuru wo mushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu, yavuze ko ihingurwa ry'incancu za COVID ya 19 ku mugabane wa Afrika naryo rishobora kuzoba mu biganiro Blinken azokorana n'abategetsi ba Kenya, Nigeria na Senegal. Bazogaruka kandi ku masezerano y'ubutunzi yitwa AGOA azohera mu 2025. Aya masezerano bisa nkaho Amerika itifuza kuzoya abandanya inyuma y'umwaka w'2025. Urugendo Anthony Blinken ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu yatanguye gukora muri Afrika ruzanye ubudasa bw'intwaro ya Joe Biden na Donald Trump yamubanjirije. Trump ntiyigeze ahisha ko atitayeho Afrika, ari mu baprezident bake ba Amerika batigeze bagendera uwo mugabane.
Tugushimire kandi Diane. Irengero ry'abantu bagera ku majana n'amajana muri Burkina Faso ntiriramenyekana mu gihe ubwicanyi bukorwa n'intagondo z'abayisilamu burushirizaho kugenda bukomera muri icyo gihugu. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi barenga umuriyoni barava mu zabo. Abantu irengero ryabo ritazwi biyongeye inshuro zine kuva ku 104 bashika ku 407 hagati y'umwaka w'2019 n'umwaka w'2020 uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gutabara imbabare. Umuyobozi ajeje gukingira abanyagihugu muri iryo shyirahamwe akorera muri Burkina Faso, Marina Fakuri, avuga ko intambara ishobora gutuma imiryango itandukana abantu bakazimangana. Amenyesha ko atewe impungenge n'igitigiri cy'imiryango iza kubitura, imenyesha ko ifise ababo irengero ryabo ritazwi kandi ko ikeneye gufashwa. Imbere yaha abantu barabuzwe irengero ryabo muri Burkina Faso bivuye ku bantu barondera kuja mu bindi bihugu, imyuzure n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe yamara ivyo bitigiri vyariyongeye kubera ubwicanyi n'uruhagarara. Gutora abantu irengero ryabo ritazwi mu gihe c'intambara n'abantu bava mu zabo ikivunga n'igikorwa kitoroshe na gato. Mu gihe imwe mu miryango yagiriza intagondwa z'abayisilamu ku babo bazimangana, abandi benshi batunga urutoke inteko zijeje umutekano ko ari zo zibifisemo uruhara rukomeye cyane. Abategetsi ba Niger batangaje uno munsi kwa gatatu ko abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bishe abantu batari munsi ya 25 mu bumanuko buciye uburengero bw'igihugu. N'ikindi gitero mu bitari bike vyihaye inkumbi vyakozwe mu gice kiri ku rubibe n'igihugu ca Mali. Abakoze ico gitero ejo kuwa kabiri bari ku mapikipiki binjiye mu ikambi irimwo abagwanyi bajejwe gukingira abanyagihugu hafi y'imihana yahitwa Bakora mu ntara ya Tahua, nk'uko bitangazwa n'umukuru w'igisagara kiri hafi yaho cha Tiria Atawane Abeitane. Ukurasana hagati izo mpande zibiri kwamaze amasaha atari make imbere y'uko inteko za leta zishika zigatuza abakoze ico gitero. Umutegetsi ajeje umutekano avuga ko umuntu umwe gusa ariwe yarokotse muri abo bagwanyi bajejwe gukingira abanyagihugu. Abeitan avuga ko abakoze igitero cyo ku munsi wa kabiri ari abagira iterabwoba baje bava hanze yaho cabereye kandi bari benshi. Tangaza ko hari abapfuye muri bo mu gihe amapikipiki bari ko yaturiwe. Nta mugwi n'umwe uri yitira icyo gitero. Yamara leta ya Kiyisilamu yarishe abantu amajana n'amajana mu bice byo hagati mu gihugu hafi y'urubibe na Mali muri uyu mwaka. Gitero kimwe cabereye ahitwa Bakora n'imihana rihana imbibe mu kwezi kwa gatatu cyahitanye abantu 137. Ni kimwe mu bitero vyihaye inkumbi kurusha ibindi mu bihe bya vuba muri Niger. ayo yaramwe amwe mu makuru makuru avuga ijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ushobora no kudukwitirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inzego zijejwe umutekano mu karere ka Gisoro muri Uganda zataye imvuto umugabo avuga ko ari umurundi afise ingoho zibiri mu isakoshi yerekeza I Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari Kampala.
Mu rukerera rw'uyu wa gatatu uwo mugabo wavuze ko ari umurundi ariko akaba yasanganywe n'indangamuntu ya Uganda ku mazina ya Mbabazi Turina Yesu yafatiwe ku kigo cy'imodoka zitwara abagenzi mu mugi wa Gisoro. Yari amaze gutega bisi yahagurukaga ija Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Amakuru dukesha inzego zishinzwe umutekano aho Gisoro avuga ko uwo mugabo ufite irindi zina rya Hassan ubu afungiwe ku kigo gikuru cya polisi mu mugi wa Gisoro. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier Flavia Byekwaso yatangarijwe rya Amerika ko igisirikare cyatangije amaperereza kumenya niba ibikorwa by'uwo mugabo yari arimo byaba bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byahitanye abantu ku munsi wa kabiri wa kino cy'umweru hano Kampala. Navuganye n'umukuru w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro bwana Peter Mugisha ambwira uko uwo mugabo yafashwe. Ati turacyakora amaperereza kumenya aho uyu mugabo yarakuye imbunda yarafite impamvu yazitwaraga I Kampala n'umugambi we muri rusange. Yatubwiye ko ari umurundi ko yaturukaga mu gihugu cya Congo. Ibi byose turacyabikoraho iperereza. Yafashwe kare mu gitondo saa 12 amaze kwinjira bisi yajaga Kampala kandi twaje kumenya ko hari abandi babiri yarari nabo bahise batoroka tumaze kumufata. Ubu nabo turimo kubahiga. Hano dufite umutekano uhagije, duhora twiteguye kuko tuzi ko hari abanzi bashaka kwinjira mu gihugu cyacu. Na niyo mpamvu twashoboye gufata umwe muri ako karere ka Gisoro kari mu burengerazuba bushyira amajepfo bwa Uganda gahanya urubibi n'ibihugu bibiri by'ibituranyi aribyo u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hagati aho abashinzwe umutekano ku murwa mukuru w'igihugu Kampala baracyaryamiye amajanja hakurikijwe ibitero bibiri by'abiyahuzi byabereye hafi n'inteko ishinga amategeko hamwe no hafi y'ikigo cya polisi igenzura umujyi wa Kampala. Itangazo ryasohowe na polisi ryemeza ko abantu batatu bapfiriye muri ibyo bitero barimo umupolisi umwe abandi 37 bagakomereka. Mu bakomeretse harimo abapolisi 27 n'abasivile 10. Mu itangazo cyakoze igipolisi gishinzwe kurwanya iterabwoba gikoresheje imbwa zitegura ibisasu kiriwe gisaka ibice byose biherereye aho abo biyahuzi biturikirije kigenzura ko nta bindi bisasu bihatezwe. Umutwe wa leta ya Kiisilamu IS waraye witiriye ibitero by'iterabwoba byabereye Kampala kandi waruherutse kwemeza ko ari nyuma y'ikindi gitero mu kwezi gushize cyagabwe ku kabari kigahitana umuntu umwe. Icyo gitero cyakurikiwe n'ikindi kuri bisi itwara abagenzi nacyo cyahitanye umwe ikigakomeretsa undi. Ibi bitero byose polisi yabyitiriye umutwe w'intagondwa wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda kandi akaba ufite ibirindiro muri Congo. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya Kiisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique. Iyo mitwe yombi yaba ariyo igize umutwe wa leta ya Kiisilamu muri Afurika yo hagati cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abasirikare batatu ba leta bishwe barashwe n'abagwanya ubutegetsi baba Mai Mai bakomeretsa abandi batatu igihe bari mu ngwano igenewe kugarura inka zirenga 300 zanyagiwe mu gisagara cya Baraka ki mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari Uvira niyo nkuru adufitiye.
Mu itangazo igisirikare cya Congo cyasohoye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu arivuga yuko abo basirikare batatu bishwe barashwe arambura rejima y'umbi 347 bari basanzwe bakorera yitwa Tujenge mu birometero 20 n'umujyi wa Baraka. Major Dieudonne Kasereka, umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokola D, asobanura ko abo basirikare barashwe baguye muri ambushi bakurikiye inka z'abaturage b'abanyamurenge zanyagiwe Baraka n'abagwanyi babo Mai Mai Biloze Bishambuke. Uyu muvugizi wa FARDC agaragaza yuko mu nka 100 zari zanyazwe hari nka 60 na zindi gisirikare cyabashije kugarurira benezo. Mobutu Senga numwe mu baturage banyazwe izo nkanabo bagwanyi wa Mayimayi arashima ubushake ingabo za Kongo zikorera Baraka zagaragaje kubatabara nubwo inka zose zitagarutse
ingabo za leta zitagize rejima ya Colonel David ntabwo batagaragaje kubirwanira kandi zasohoka na rejima ya Colonel Fisto iri mu bihugu bwo yari yatabaye kugeza naho ingabo zapfuye za leta zizira ziriyanga urumva ntako batagize rero tugasabisha imbaraga bari bakoze zo kudutabara n'ubundi ntibadufashe ziriyanga zagiye zagerageze kuzagerageza kwimira mu masoko hari amasoko bazijyanamo kuko ntabwo bakitunyaga inka ngo baje kuzirya banyaga kugira ngo baje kuzigurisha bazigure ibikoresho za gisirikare hari amasoko ya leta zibagirwa mu isoko ya Misisi niyo zibagirwa za Nyange za Ngarura za Turongi iya hose bafunze aya masoko baba badufashije cyane biranga ngo zifata bozifatira mu masoko
si Baraka honyine hari iki kibazo cyo kunyagwa inka ahubwo no mu nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 abantu bitwaje imbunda ku wa mbere binjiye muri iyo nkambi banyaga inka 20 z'impunzi
mwino minsi baramaze iminsi bariko baratwiba inka inka twaguze n'abafurero ngaha batwakiriye izindi tuzigura n'abanyamurenge ducishije mu maboko yacu mu nguvu zacu ubu rero twe dusaba seneri yatwakiriye ko yodukingira ikadukingira n'ibyacu 5 muri gatunguru ya gatatu turiko twumva amakuru ava hirya no hino bavuga ko uwusigaranye inka wese hano mu nkambi bategezwa kuza kuyitora tena no kumugirira nabi bakaba bamugirira nabi urumva umuntu aje mu ijoro yitwaje ikigwanisho ntabwo ubu mwiteze ko ari umuntu muzima
nubwo abaturage batari bakeya bavuga yuko inka zabo zinyaga igisirikare cya Kongo kirebera icyo kivuga yuko kuva mu mwaka w'2021 kimaze gukomerekesha abasirikare benshi ndetse gitakaza abandi baba bakurikiye inka zibazanyazwe mu turere twa Uvira Fizi na Mwenga Vera Singabo kubgaradijwe ya Amerika uvira mutara kivuye
Turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bishwe ya Amerika Muntu mbere ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Rwanda ubushinjacyaha bw'igihugu busabira umunyapolitike yigenga Rashid Abdul Hakuzimana kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 bavuga ko kumufunga ari bwo buryo bwo tuma ahagarika ibyaha bamurega Eric Bagire ubusa niyo nkuru adushikiriza
Mwishati ijya gusa umutuku ipantaro ya kaki n'inkweto z'ubururu zagenewe kogeramo zizwi nka kamba mbiri agapfukamunwa k'umukara uko ni kumunyapolitiki bwana Abdul Rashid Hakuzimana yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge abohesheje amapingu ku maboko arinzwe n'umupolisi ufite imbunda urukiko rukimumenyesha ibyaha ubushinjacyaha bumurega umunyapolitiki Hakuzimana yabihakanye byose uko ari bine n'ibyaha byo guhakana genocide gupfobya genocide gukurura amacakubiri mu banyarwanda n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha Uregwa n'umwunganizi we mu mategeko Jean Félix Rudakemwa babanje kuzamura inzitizi ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko Hakuzimana avuga ko ku itariki ya 28 z'ukwa 10 uyu mwaka umugenzacyaha yamuhamagaje amaze kumumenyesha ibyaha amugekaho ahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha uregwa yahawe amahirwe yo kubonana n'umwunganizi ariko yabazwa agahitamo guceceka bugasobanura ko uko guceceka ari uburenganzira bwemererwa n'amategeko urukiko rwabajije uruhande ruregwa nibaho Hakuzimana bamariye gufungwa hari uburenganzira bwibutubahirijwe Maître Rudakemwa avuga ko hagombye kubanza kubahiriza uburenganzira bwibanze yemererwa n'amategeko ntafungwa binyuranije n'iby'amategeko ateganya urukiko ruvuga ko ruzabisuzuma igihe ruzaba rufata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo Hakuzimana yabwiye umucamanza ko mbere yo gufungwa yagiranye ibiganiro n'umugenza cyaha mukorera yica rubozo mu bitekerezo yavuze ko uwo mugenza cyaha yabwiye Hakuzimana arashidiko yonsi ngenga bitekerezo ya genocide ko uburozi ari gukwiza mu banyarwanda bugomba guhagarara kandi ko umuti yahawe mu gihe cy'imyaka imyaka 8 yamaze muri gereza asanga udahagije akeka ko mukuru mufataga hita mufunga byaba byarashingiye kuri ayo magambo yamubwiye mbere yamusabye gukurikiranwa mu mategeko umucamanza yavuze ko ari inshingano z'umushinjacyaha kurebera rubanda bityo ko busanze koko uwo mugenzacyaha yaramukoreye yicarubozo mu bitekerezo yabikurikiranwaho ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyaha byose Abdul Rashid Hakuzimana yabikoreye mu biganiro yagiriye ku miyoboro ya YouTube itandukanye harimo n'umuyoboro we yise Rashid TV Bubwira urukiko ko yavuze ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri bukavuga ko yasabaga ko n'abahutu bajya bahabwa umwanya bakibuka babo bishwe Bumurega kandi ko yavuze ko abarokotse genocide atari abatutsi gusa kuko ahubwo na ubwe yayirokotse ubushinjacyaha buvuga ko uregwa yavuze ko hari bashiki be bishwe batabye mu Kinigi abandi ku Gisenyi kandi ko atemereye kubutaburura ngo abashyingure mu cyubahiro Bumurega ko yafashe politiki iriho akayegeranya n'amateka yaranze u Rwanda rwo hambere akemeza ko kuri abana b'abategetsi nabo mu bwoko bw'abatutsi ari bo biga amashuri meza busobanura kandi ko mu gutangaza ibihuha umunyapolitiki Hakuzimana yavuze ko hari icyo afata nk'umwaka wo gushaka gutegeka u Rwanda aha karondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda barimo Victoire Ingabire Umuhoza ntibabigereho bikarangira bafunzwe nta n'ubu bamwe bakiri mu munyururu Ahawe ijambo Hakuzimana yikomye ubushinjacyaha ko bwinjiye mu mizi y'urubanza aho kujya ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yirinze kugira byinshi avuga ku byaharegwa akavuga ko yagombye kuba yarahawe umwanya akisobanura mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha avuga ko atanga kuburana ahubwo aharanira ku burenganzira bwe bwa kubahirizwa gusa akomeza guhakana ko nta cyaha na kimwe yakoze ubushinjacyaha bwahiseho umusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 muri gereza bubwira urukiko ko ari bwo buryo bwiza bwo guhagarika gukora ibyaha kuko bwe meza ko yari yarabigize akamenyero kandi ko hari impamvu zikomeye z'ibyagezweho mu iperereza bugasobanura ko akurikiranyweho ibyaha bihanishwa imyaka itari munsi y'ibiri y'igifungo Hakuzimana na Maître Rudakye mwunganira mu mategeko bo basanga ubushinjacyaha nta bubasha bufite bwo kwemeza ko yakoze ibyaha bakavuga ko nta mpamvu zikomeye babona zatuma afungwa mbere y'urubanza mu mizi Maître Rudakye yasabye urukiko kuzatesha agaciro impamvu zose zatanzwe n'ubushinjacyaha agasaba ko uwo yunganira yarekurwa gakurikiranwa yidegembya aravuga ko nkuko bamufunze yijyanye mu bugenzacyaha azakomeza kwitaba ntabangamira iperereza uyu munyamategeko yavuze ko binabaye ngombwa ku munyapolitiki Hakuzimana yarekurwa urukiko rwamutegeka ibyo agomba kubahiriza si ubwa mbere bwa Abdul Rashid Hakuzimana afunzwe kuko yafunzwe imyaka 8 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda we akavuga ko yazize ko yashatse kunga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yarasimbuye ku butegetsi bwa Pasteur Bizimungu uyu yongereye kuri Madame Yvonne Damange iryamugwiza na bwana Aimable Karasira uzaramba bose bafunzwe mu gihe kitagera umwaka bose barahurira ku byaha bya genocide bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya YouTube niba nta gihindutse ku itariki ya 22 z'uku kwezi nibwo umucamanza zafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo umunyapolitiki bwa Abdul Rashid Hakuzimana bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Rwanda amabwirizwa y'ubushikiranganji bujejwe indero y'ukwirukana umunyeshuri vyibonekeje ko yitwara nabi ntiyakiriwe kimwe mu banyarwanda ayo mabwirizwa aheruka gusohoka mu igazeti ya leta ategekanya ko kugira ngo umwana yirukanwe ingingo itegerezwa gufatwa n'akanama k'ishuri gashinzwe kwimura gusubiza no kwirukana ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Aya mabwiriza yasohotse mu igazeti ya leta na Ministeri y'uburezi mu kwezi gushize yerekana ko umunyeshuri wo mu ishuri ribanza iryisumbuye iry'imyuga n'umenyingiro ashobora kwirukanwa kubera imyitwarire mibi aya mabwiriza ateganya kandi ko kugira ngo umwana yirukanwe bifatwa umwanzuro n'akanama k'ishuri gashinzwe kwimura gusibiza no kwirukana kuri bamwe impinduka izatuma abashinzwe uburezi basubirana agaciro. Uyu ni bwana Felix Yampaye, umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwasha ruri mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Nabonye yuko hari igihe ikinyabupfura cyagiye kigakeya, imyitwarire mibi ikakomeza kuba kugaragara mu mashuri ikagenda inaremera, ariko nkasanga impamvu ari uko hari habayeho kudohoka kw'itegeko temerera abarezi guhana abana nk'uko bikwiye. Ni igihano rimwe na rimwe cyatumaga anakubwira wowe umuhane yuko ukoze ubusa. Umwana akubwira ati tuzahura ikindi gihe, shaka honyine hari amashuri, cyangwa akakubwira ati nawe mu buzima uzagenera.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko kuba hari amategeko mashya agendanye n'uko wahana umwana wakosheje bifasha abana kwiyumvisha agaciro k'ishuri.
Mu mategeko haragaragaramo ko nakora igikorwa